Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubahaye mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Nanje Edi Rwema ndabasuje kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana uyu munsi yagejeje ku nama nkengu z'amateka y'u Burundi ibyo yagezeho mu kazi ke.
Twabonye yuko aho byo mu kapari karakora asana dutwaye akazi dutangwa rero kumera nk'usaba yuko mu bikorwa ari karakora natwe yoza aratwasosia.
Uyo ni Edouard Nduwimana umuhuza w'Abarundi avuga ku biganiro hagati y'abanyepolitike b'Abarundi. Turavuga no ku bikorwa by'amashirahamwe mva makungu n'ayadaharanira inyungu za politike mu Burundi bigiye kugenzurwa n'intwaro mu ntara ya Kayanza. Turavuga ku basigajwe inyuma n'amateka mu Rwanda batakaje icizere cyo kwitabwaho no ku bakongomani baba muri groupe ya Kigoma territoire ya Buvira intara kivuyo mu manuko bafise icizere ko umutekano uzomera neza kurushiriza muri kazoza. Leta y'igihugu cha Pakistan itangaza ko indege z'ingwano zayo zarashe no musi kwa gatatu indege z'ingwano zibiri z'igihugu cyo Buhindi ivuga ko zari hejuru y'ubutaka bwayo ku rubibe kwa mu ntara ya Kashmir.
Yanoi muri Vietnam President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahakanye amakuru avuga ko yaba yarisubiyeho ku cyemezo gisaba Korea ya ruguru gusenya intwaro za kirimbuzi icyo gihugu gitunze.
Ibiharuro vy'agateganyo bivuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Senegal ku munsi w'Imana bizotangazwa ejo kuwa kane. Iyo nkuru yatangajwe na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora mu mvunyapfunyo CNRV.
Muri Nigeria Muhammadu Buhari niwe wongeye gutorerwa kuyobora icyo gihugu indi myaka ine n'amatora batavuga rumwe na leta bemeza ko yabayemo uburiganya. Aya makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi tubafitiye ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Michael Cohen wunganiye igihe kirekire President Donald Trump yabwiye komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imirimo ya leta ko President Trump yuzuye urwango akaba umunyoni n'umunyaburiganya. Mu ijambo yagejeje kuri iyo komisiyo Bwana Cohen yemeje ko President Trump yabwiwe amakuru ko urubuga WikiLeaks rwateguraga kumena amabanga rwibye ishyaka ry'abademokrate n'umukandida waryo Hillary Clinton mbere yuko ayo makuru asohoka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Bwana Cohen akomeje ubuhamya bwe mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite.
Naho muri Pakistani na no Buhindi leta ya Pakistani itangaza ko indege z'ingwano zayo zarashe no musi kwa gatatu indege z'ingwano zibiri z'igihugu cy'u Buhindi ivuga ko zari hejuru y'ubutaka bwayo ku rubibe kwa mu ntara ya Kashmir. Iyo ntara irimo amatati hagati y'ivyo bihugu bibiri. General Major Asif Ghaffour wo muri Pakistani yatangaje ko umwe mu badereva b'indege z'ingwano z'u Buhindi yafashwe nyuma yuko indege yiwe isambukiye mu gice cya Kashmir kiri mu minwe ya Pakistani. Yasiguye ko iyindi ndege y'ingwano isambukiye ku ruhande rwa Kashmir ruri mu minwe y'u Buhindi. Ku ruhande rwabo u Buhindi bwiyamirije ibyo bwise agasomboroso k'igihugu cya Pakistani. Tangazo ry'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubuhindi ryamenyesheje ko ico gihugu gifise uburenganzira bwo gufata ingingo zikomeye cyane mu ntumbero yo gukingira umutekano wacu. Ubuhindi bwiyamirije kandi kugende umudereva w'indege y'ingwano yabwo yafashwe n'igihugu cya Pakistani. Ico gihugu citeze ko arekugwa bidatevye agatahuka mu mahoro. Cuka kibi gitera ciyongera hagati y'Ubuhindi na Pakistani bihugu bibanye bifise ibigwanisho ruhonyanganda bizirana urunuka. Ivyo nukuva abasirikare 40 b'Abahindi bishwe mu gitero ca bombe c'umwiyahuzi mu gice c'intara ya Kashmir kiri mu minwe y'Ubuhindi hagati mu kwezi muri uku kwezi kwa kabiri.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahakanye amakuru avuga ko yaba yarisubiyeho ku cyemezo gisaba Korea ya ruguru gusenya intwaro za kirimbuzi icyo gihugu gitunze. Ibyo yabivuze ubwo yari amaze kuramukanya n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya ruguru Kim Jong-un mu mujyi wa Hanoi muri Vietnam. Abo bayobozi bagiranye umubonano w'igihe gito mbere y'uko basangira ifunguro ryo ku mugoroba. Avuga n'abanyamakuru, President Trump yavuze ko yizeye ko inama ye na Kim izaba nziza. Abanyamakuru bakurikiranye uwo mubonano bavuze ko bumvise Kim Jong-un ashima President Trump ku cyemezo yafashe cyo gutangiza ibiganiro hagati yabo byahereye mu gihugu cya Singapore. President Trump yongeye gushimangira ko Korea ya Ruguru ifite ubushobozi bwo kuba igihugu gikomeye mu by'ubukungu iramutse yemeye gusenya intwaro za kirimbuzi igafatanya n'amahanga. Ku ruhande rwa Korea barasaba ko ibihano byose bijyanye n'ubukungu byafatiwe icyo gihugu bivanwaho. Ibiganiro birambuye hagati yabo bategetsi biteganyijwe kuri uyu wa kane.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC abantu 25 bapfuye bandi 50 barakomereka no musiko wa gatatu igihitereni yasekuruhome mu kibanza gikomeye itereni zishikira ko ku mugwa mukuru w'igihugu cha Misiri Cairo yomanuka yatumye yo tereni yakumuriro amasana muyerekanye yo tereni yononekaye abantu batari bake bapfuye abandi barakomereka inyuma yuko yatsumuriro mu kibanza itereni zishikiramo citwa Ramses ku mugwa mukuru wa Misiri Cairo amakuru n'inzego zijeje umutekano itangaza ko atacerekana ko iyo mpanuka yabaye ni impaka. Ibrahim Hussein yabonye ibyabaye avuga ko yabonye umuntu yari muri iyo tereni yagize impanuka semerera ko iyo tereni itagira amafure imbere y'uko asimba kayivamwo. Atangaza ko atazi ibyashikiwe umuntu mu nyuma ya kibanza citwa Ramses itereni zishikiramwo ku mugwa mukuru wa Misiri Cairo cacuzuye abantu benshi cyane bari barindiye iyindi tereni. Benshi mu babonye ivyabaye bavuga ko babonye umuriro uva mu moteri y'iyo tereni yagize impanuka inyuma yo kwise ku ruhome. Umushikiranganje wa mbere wa Misiri Mustafa Marbuli yatangaje ko impanuka y'iyo tereni izotohozwa wariwe wese bizokubibonekeza ko yabigize mu ruhara azobibazwa.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Muri Australia urukiko rwategetse ko Cardinal John Pell afungwa ni nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo gufata abana ku ngufu. Cardinal Pell yarasanzwe ari nimero ya gatatu mu butegetsi bwa leta ya Vatican. Uwo mwanya Australia yahise inabutakaza. Urukiko rwo mu mujyi wa Melbourne rwamukatiye jo kuwa kabiri. Rwamuhamije ibyaha bitanu birimo guhotera abana b'abahungu babiri bavuye bafite imyaka 12 na 13 y'amavuko baririmbaga muri korali mwaka w'1996 ubwo yari arkiepiskopi wa Melbourne. Cardinal Pell yaburanye ahakana ibyo ashinjwa. Urukiko ruzamusobera ibihano mu kwezi gutaha. Hagati aho Cardinal Pell yavuze ko azajurira.
Naho muri Senegal ibiharuro bifite agateganyo bivuye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Senegal ku munsi w'Imana izotangazwa ejo kuwa kane. Iyo nkuru yatangajwe na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora CNRV mu mvunyapfunyo. Ibiharuro by'agateganyo bizavuye muri ayo matora vyerekana ko President Macky Sall ariwe azotsinda mu nshuro ya mbere. Abakandida babiri bakomeye bahiganwa Idrissa Seck yahoze ari umushikiranganje wa mbere yarangije mu kibanza cya kabiri mu gihe Usman Sonko abonwa ko yarangije mu kibanza cya gatatu. Abakandida bombi biyamirije ivya mbere bivuye mu matora babona ko hategerezwa kwinjura kabiri y'amatora. Hisunzwe amategeko komisiyo y'igihugu jejwe amatora ifise gushika ku munsi wa gatanu kugira ibe yatangaje ibiharuro vy'agateganyo. Ku bw'amakuru yatangajwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati igitigiri cy'abitavye amatora carinze bice 66%.
Tugume mu burengerazuba bwa Afrika. Muri Nigeria, Muhammadu Buhari niwe wongeye gutorerwa kuyobora icyo gihugu indi myaka ine. Ni amatora abatavuga rumwe na leta bemeza ko yabayemo uburiganya. Intsinzi ya Buhari yemejwe na komisiyo y'amatora ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Iyo komisiyo yatangaje ko Perezida Buhari w'imyaka 76 yayatsinze n'amajwi 55%. Uwo bari bahanganye Atiku Abubakar yabonye amajwi 48%. Ijambo yavugiye ku cicaro cy'ishyaka rye rya All Progressive Congress, Perezida Buhari yavuze ko agiye kurushaho guhagurukira ikibazo cy'umutekano, kuvugurura ubukungu bw'igihugu no kurwanya ruswa.
Tubibutsa ko muhandanya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, Edouard Uwimana muhuza w'abarundi avuga ko umwunganizi mu biganiro bihuza abarundi Benjamin Mkapa yari yatwaye ibikorwa vya gukira umuhuza w'abarundi vyashikijwe n'umuhuza w'abarundi mu gihe yari mutumire w'inama nkenguza amateka aho yagiye gushikiriza ivyaranguwe n'ubwo rwego. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana.
Umuza wa Barundi, Edouard Nduwimana, niwe yari yabaye umutumire w'inama nkenguzamateka mu ngoro y'amakoraniro y'iyo nama mu gisagara cha Gitega. Edouard Nduwimana yari katanga icegeranyo c'ibikorwa byaranguwe n'ugwe garongoye mu mwaka wa 2018. Mu byaranguwe, umuza wa Barundi yamenyesheje ko yashoboye kugendera umuza wa Barundi mu biganiro vyahuza leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo, President Benjamin William Mkapa. Abakenguzamateka bagize amatsiko menshi yo kumenya byavuye mu mubonano giranye na president Mkapa, kuko bavuga ko Mkapa atashoboye gushika ku ntumbero yari yahawe. Umukenguzi amateka Alexis Bareke bavuge ni wafashe ya mbere mu kubaza gira ati:
tomorere bimwe bimwe mu byo barashize mu ngiro byo mwamuhanuye, kuko cyo kibazo ndakibajije kubera ko urabye ingene umuhuza abarundi ya yasozera ibiganiro bihuza abarundi. Sinibaza ko abarundi twa twarashimye cyane ingene yoba yarabyifashemo byaragaragaye nagomba naho bitoba byose bimwe bimwe mu byo mwamuhanuye yoba yarashize mu ngiro yoba yaragendeye mudufashe ndutomorere muri bimwe bimwe mwamukoze.
Umuza wa Barundi Edouard Nduwimana yatanze inyishu:
twabonye yuko aho ivyo mu kapari karakora asana dutwaye akazi, dutangwa rero kumera nk'usaba yuko mu bikorwa ari karakora natwe yoza aratwasosia ko twe twari twambwiye kuti ibiganiro uko bigenda kose iyo bibera hose gushigwa mu ngiro bizoshika mu ngiro mu Burundi gushika kuri roundi igera kane. Iyi raundi ya nyuma twe ntitwagiyemo ngo gusha kuri raundi igira kane. Nuvuga yuko vyukuri yari yagerageje kugenda yumviriza ibyo twagiye dukorerako. Igihe twenda kumuraba twagiye tujanye na nyakubahwa Honorable Kenwa muyobozi mwishikira, twagiye tujanye turafata umwanya turamwereka ingene ibibazo bimeze, ari nacyo cyatumye muri raundi igira kane yafatiye kuri ivyo bibazo twamweretse. Acha aravuga ati uro turabire hamwe ivyo mushaka kumvikana k'abanyepolitike n'ivyo mutumvikanako. Iyo kuri yo round acamera nk'usozereye ibibazo byari byarangiye.
Edouard Nduwimana yavuze ibibazo bibiri vyatumye ibiganiro hagati y'abanyepolitike tavuga rumwe na leta hamwe na leta y'u Burundi bidindira.
Twasanze ibibazo batahuriza ko byari ibibazo bibiri vyonye. Ibibazo bibiri no nimba nibuka neza cyari kibazo kimwe kijanye nuko bamwe bavuga ngo habe kuvugana n'abafisi bigwanisho. Hanyuma hakaba ikibazo kigiye no kurekura abanyororo ba politiki. N'utwo tubazo tubiri twonyene utunatwe no baravuga bati abo bafise ibigwanisho nyimba hari ububazi nabavuge nta wanga kuvugana nawo mu gihe hari bamenyekanye nyimba hari abahari ni mu bavuge abo nabo muvuga yuko abanyororo ba politiki hari inzira. Nuko baca bavuga bati kuva uno munsi ibibazo bizobananya bivugirwa Bujumbura mu Burundi kandi ariko rategurwa amatora.
Umuza wa Barundi yabwiye abakenguza amateka ibitigiri by'abituye ugwe garongoye mu mwaka wa 2018.
Twakiriye amadosiye ashika 162 umwaka wose kuva mu kwa mbere kuri 2018 gushika mu tariki 31 z'ukwezi kwa 12. Amadosiye yose hamwe angana ne 162 arimo abene gihugu bashika 2,205. Muri ayo madosiye hari yasanze ayandi 25 atari yarangiye mu mwaka uheze kubera imvo zitandukanye acaba yose hamwe 187.
Abakenguza amateka basavye ugwego rw'umuhuza w'abarundi gushibiro vyago mu turere twinshi tw'igihugu kugira gwegera abanyagihugu maze umuhuza yishura ko ari kibazo c'uburyo
abakozi da yose dufise ni bakenya cyane kubakura nk'abandi badugino, kuko kuduga no kuva ko bisaba gukota inzu bisaba nibindi byinshi. Nibaza yuko mwo dufasha amafaranga twasavye dusaba Diosa karani 4 million kugira dushobore kushama antene mu ntara nka zitandatu cyangwa zirenga. Nibaza yuko mwodufasha mukadushigikira kandi nk'uko mwabivuze priority yobera ngaha Igitega.
Edouard Nduwimana yavuze ko hamwe uburyo bubonetse atakibuza ko kugurugwa ibiro bitandukanye mu ntara mukorohereza abanyagihugu bakenera kwitura urugo rwego. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda abahagarariye imiryango y'abasigajwe inyuma n'amateka babwijwe rya Amerika ko icyizere cyo kwitabwaho bidasanzwe kikiri gike kubera ko bimaze igihe bivugwa ariko ntihagire igikorwa. Ni mu gihe Sena y'u Rwanda yagiriye inama guverinoma gushyiraho gahunda zihariye ziteza imbere abatwa kugira ngo nabo batere imbere. Ni umwanzuro utarubahirizwa. Eric Bagirubusa yasuye bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka adutegurira inkuru ikurikira.
Ibabahagarariye inyungu z'abatishoboye n'abasigajwe inyuma n'amateka barimo babitangaje nyuma y'ibisobanuro mu magambo bya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena mu cyumweru gishize nibwo yanze ibisobanuro mu magambo bya Bwana Shyaka Anastase ku mpamvu icyiciro cy'abasigajwe inyuma n'amateka cyaguma kugarizwa n'uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku mibereho mibi, ivangura n'ibindi. Ni nyuma kandi y'itsinda ridasanzwe rya Sena ryasesenguye imibereho y'abahoze mu bwoko bw'abatwa igatanga ibyifuzo n'ama kuri leta ko yagombye kubanza kubitaho bidasanzwe kugira ngo bagire aho bagera mu iterambere. Ibisobanuro by'ubutegetsi byumvikana ko nubwo hari ikibazo cy'amikoro make ku gihugu no kubashyiraho gahunda idasanzwe byafatwa nk'ivangura.
Uduce dufite tugire ku Banyarwanda bose tudusaranganye turebe ko twakomeza kugenda tujyana ariko tutatsimbuwe ku ihame ry'uko Abanyarwanda iki gihugu ni cy'Abanyarwanda, Abanyarwanda bamwe, Abanyarwanda bakwiye kuzira kongera gucikamo ibice.
Gusaba senateri bose siko babibona. Bakomeza gusaba guverinoma umwe ariko kuri iki cyiciro cy'Abanyarwanda bafatwa nk'abanyamuke.
Eko wa president Sena, abagore, urubyiruko, abafite ubumuga, leta yacu yabakoreye discrimination positive. Kubera iki iki cyiciro cy'Abanyarwanda tubona bafite ibibazo bihoraho bitazashira, tutabakorera discrimination positive.
Iyo ufite abana babiri umwe akabarwaye bwaki, ntago kumuha indyo yihariye mu muryango byavuga ko wavanguye abana bawe. Aba bantu hari aho bataragera tugeranije n'abandi Banyarwanda, tukumva guverinoma ikwiye gushyiraho uburyo budasanzwe.
Kuri bwanire defense niyo mugabo kuri uyu muryango wita kubatishoboye n'abasigajwe inyuma n'amateka barimo intambwe ya Sena ni nziza. Kurundi ruhande kubera imyaka n'imyane ku iki kibazo kimaze kitava mu nzira ikizere cyo kiracyari giki.
Reka mvuge ko kiracyari giceye. Kuko here muri 2017 Sena ikora kuri iki kibazo yatanze imyanzuro nama. Nta nubwo ari Sena gusa kuko haje n'inzego zitandukanye haje no ku rwego rwa nasoze ni nka rapport special kuri minority yarajangaha kuri banyamuke agaragaza ikibazo. Twabikoze ubuvugizi tukomeza kugaragaza ikibazo cy'iyi miryango ko igifite ibibazo by'imibereho, ariko nashima kuko leta yatangiye kubyumva. Ntabwo navuga ngo akakanya ikibazo kirakemuka kuko mbona ntabwo kiri priority ku gihugu.
Bimwe mu bibazo abasenateri bagaragarijwe n'icyiciro cy'abahoze bitwa batwa kandi bibadindiza mu iterambere byiganjemo n'ihezwa mu bikorwa by'iterambere, kubona uburezi bigoranye n'abagize amahirwe yo kwiga ntibabona imirimo. Umwari Monica Mukayiranga wo ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda amaze imyaka 6 atarangije kwiga kaminuza. Ibyo ni kimwe kubona imirimo byabaye ikindi. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko yakunze kubura amahirwe kuko ari uwo mu muryango w'abasigajwe inyuma n'amateka.
Amahirwe nagiye nyabura cyane cyane nkaho nagiye nkorera muri karitsiye banzi najya gusaba akazi baturiya n'uwahejwe n'amateka, mube mubihoreye mushyiremo abandi n'ubundi n'abanibwe. Kandi ntibaba banarebye uko ukora ngo byibura babone ubwo bunebwe wakoze.
Kubera kugenda akora ibizamini by'akazi ariko amateka kanga kamukurikirana, umwari Mukayiranga w'imyaka 33 y'amavuko yahisemo gusubira mu mwuga gakondo wo kubumba inkono n'utundi dukoresho twa gakondo. Inkono imwe ayibumbira amafaranga 50. N'ipfunwe rikomeye kurangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ibarurishamari mu gihe akiri ku ntebe y'ishuri ntumbero yari ukuzazamura umuryango w'abamo w'abantu 10 badafite epfo na ruguru.
Ibyo ngibyo bya diplome rwose banumva hari nana yica nuko ntekereza ukuntu yamvunnye, banumva ari ikintu kindemerera umutima cyane kumva ko mfite diplome. Abo twiganye bageze kure, yewe bamwe barenda no kuba abaminisitiri wasanga banarimo, abandi bafite amataje, abandi bafite amazu. Natekereza iyo nkono ya 50 ndimo kuruhira mwumva ni ikibazo cyane, bityo rero mwifata nk'umuntu utarize. Nta n'umuntu nanabwira yuko nizi icyo ngicyo cyo nagisibye kera.
Uko inteko ibona kuri imbarwa babashije kugera mu ishuri muri iki cyiciro, ntihagombye kuba hihiganwa ku gutanga imirimo kubera amateka y'abagizeho ingaruka. Abahagarariye iki cyiciro nabo barabyumva kimwe na Sena.
Niba leta ishaka kuzamura iyi miryango ntabwo kompetisiyo ari ngombwa. Niba ndizamura abantu tugere ku rwego nk'urw'abandi Banyarwanda, nitwiga muri kondisiyo zimwe dufite bimwe, aho kompetitinga biroroshye.
Ikibazo cy'ivangura rikorerwa basigajwe inyuma n'amateka kivugwa na Sena si cyanone. Tega amatwi wumve uko byagendekeye n'iyo mugabo wavugira.
Nibuka ninjira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, namaze hafi amezi 6 nta mwana banyicaye iruhande, nta mwana twakina. Hari njye kigwa nagera mu ishuri ugasanga ni njye ndimo kuvugwa, kwa dukino twa saa yine twabana ugasanga abana bose bateraniyeho. Nubwo nagera ese mbona ko nshobora kuba ndi kigwa, ko nshobora kuba kuko ndi mu muryango utanyemera.
Ntiharamenyekana ikizava muri ibi byifuzo nama bya Sena kuri guverinoma, kuko ibisobanuro mu magambo bya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu intumwa za rubanda zabiteye utwatsi. Baracyahanze amaso ibisobanuro mu nyandiko minisitiri w'intebe Bwana Edouard Ngirente ntagomba gushyikiriza Sena bitarenze ukwezi. Igihe byaza bisubiza umurundo w'ibibazo bihari, nta gushidikanya ko byaba kanyamuneza kubasigajwe inyuma n'amateka kugeza ubu babarirwa mu 32,000.
Rero bagiye bafata wenda nkatwe bize bakareba uburyo batuzamura, twabasha kuzamura n'abandi natwe tukajya ku kigero kimwe nk'abandi baturage.
Sena itwitayeho ikatuzamura natwe twabaho tukamererwa neza.
Bagira ubusajwi rya Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. mugiye mirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Burundi bikorwa by'amashyirahamwe mvamakungu n'adaharanira inyungu za politike bigiye kugenzurwa n'intwaro mu ntara ya Kayanza urumatari w'intara ya Kayanza mu nama yakoreshejwe no munsi wa gatatu yabwirije amashyirahamwe ibyategerezwa kwisunga mwishingwa no mwirangurwa ry'imigambi akorera muri iyo ntara. Fidelite Shatse niyo nkuru adufitiye.
Amashirahamwe mvamakungu nayo mu gihugu adahanye inyungu za politiki akorera mu ntara ya Kayanza yabwirijwe ingendo shasha ategerezwa kwisunga mu byasabwa harimo ko imigambi yayo yo kwisunga ibitabo by'imigambi iterambere itegekanywa mu makomine ayo mashirahamwe abariko arakoreramwo. Uramatari ntara ya Kayanza n'ese ndayize yatumye ko iyo nama yabwiye amashirahamwe ko ategerezwa kwicarana n'abajeje intwaro bategurira hamwe imigambi.
Icuri kurakora tutakivuganye nuri kwa yikora jewe, hagu yikora yikora kontre mu. Na shakuwa mgira mwenyumve, yuko aveke femars, utazo wala gira planifikasyo komini, na service tekniki na administrasyo, tutuhadusa wa abamu rungise kwa waanza kumuhagarika, abanza tureke twese ujana bashaka
ariko rero amwe mu mashirahamwe yitavyo nama nka kere Burundi warayihagarariye yamenyesheje ko gutegurira hamwe imigambi byari byiza ariko ko itunganywa gico kikogwa gyega intwaro
je nagumubwira planification n'abuduka na bose ndoyigira ndayigirishe ndabembite mugabo nkabagutse abantu bakora nko muri domaine y'ikiniki niki nimvira ko ari nka médecin provincial aga coordonner via santé et toutes les zones qui travaillent dans ce domaine. Ce n'est pas une ONG nationale ou internationale qui va organiser ça. Nous devons avoir une mission de concentrer ici dans la province pour faire le lead.
Urongwe ntara Kayanza yavuze ko bagiye kubikorera ko ayo mashyirahamwe yasabwe kandi ko matanga ibyegeranyo by'ibyaranguwe bongere berekane n'amafaranga bakoresha.
Dushaka raporo trimestre na raporo annuelle zonyene. Hanyuma rero le budget turakeneye kumenya none iyo projet yawe uri kwegita mu ntara niye mafaranga ngaha na province yavuze amafaranga gisa na makomine yavuze amapresidence nuko bwa yuko nahe turiko turatanga ibikorwa byarangwe mu ntara tushadushiramo n'ivyo vyiwanyu n'amabije yavyo hanyuma origine de financement hashaka kuyakora muri Al-Qaeda aba bayere banyu bose no soma dubonu ari avuze manda baha amafaranga amawene yaka amafaranga ama ISPR mugwa bise ntumbero yo gusambura igihugu.
Ivyo vyegeranyo bisanzwe bitangwa mu bushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu no mu ntara ubu naho hagiye kongerwa ko ikomine hariho abatabishimye aha twovuga nk'uwaserukiye ishira hamwe mvamakungu avisi.
On se demande si
turibaza nimba bishoboka ko bikogwa ku mwanya ntanga karorero ku mugambi wo kugwanya amavi afatiye ku gitsina ukoregwa mu ntara zitatu mu makomine 22 mu mezi ya 3 n'ivyegeranyo 88 ku mugambi umwe gusa kandi ufise imigambi 10 nzoje nama mu vyegeranyo vy'amakomine
Iyo nama yarangiye humvikanywe ko ibyo vyegeranye bizotangwa ku rwego rw'intara gusa amakomine nayo akaronka ifotokopi yavyo. Iyo ngendo shasha yo mashirahamwe ariko arabwirizwa itegezwe kujana n'uburyo
muri planification muzogira ya suivi eske rwose vina pa anko none ni mwajana mu konse economique azogera n'amago niba mufise imodoka muzogena mujanye cyose bari fite nzoza ni wanje nenzo kuje nyuma tagitaro bampaye kandi ufise amahera atayo ufise zombwa tayogira ni imenye. If I comprehend the philosophy of it, movie codes, the money coming at wave, number service technique, talking with ways, Vuzare, Avardere Zirta, Kurusha, come wave game, Mobzi, Corana.
Mu ntara ya Kayanza asanzwe hari amashyirahamwe mvamakungu agera kuri 10 aharugwa muri 90 aheruka gusubira kwemeregwa gukorera mu Burundi aho n'inyuma yaho ayarenga amajana 2 yari yahagaritswe n'inama nkuru y'umutekano mu mpera z'umwaka w'2018 maze asubira gusaba kwiyandikisha ku mugwa mukuru ntara ya Kayanza. Fidelite Shatse icyo gya Amerika.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage batuye muri groupement ya Kigoma territoire ya Uvira ntara ya Kivu yepfo bavuga ko nyuma y'imyaka 3 bahohoterwa n'inyeshyamba z'abarundi na Mayimayi ubavuga ko bafite icyizere cy'ejo hazaza nyuma yuko igisirikare kigaruriye ibice byarimo izo nyeshyamba. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo wasuye ku karere karindiri z'inyeshyamba.
Hijyano hino muri groupement ya Kigoma
uhura n'urujya n'uruza rw'abasirikare ba FARDC mu gihe yarashize imyaka 6 nta musirikare wa Kongo ukandagira muri iyi groupement. Bimwe mu bice bitandukanye by'iyi groupement twasuye ahari yasanzwe umutwe w'inyeshamba z'abarundi wa Red Tabara ku Kijyama, kwasanze abasirikare ba FARDC, naho imangwa ahari yasanzwe umutwe wa Forebu, naho twasanze imwe mu myobo izwi ku izina ry'Indaki ndetse na mazuforebu yabaga mukuru ubu arimo ingabo za leta ya Kongo FARDC. Gusa twagize amahirwe yo kugera mu birindiro bya FNL biri mu majaga kubera gutinya yuko dushobora kugwa muri ambush ya FNL, kuko udashobora kubona ikintu kiri imbere yawe muri metero 500 kubera ibicu ndetse n'ishamba ry'inzitane. Abaturage baturi iyi group ma Kigoma yari maze imyaka 6 yose nta musirikare wa leta ya Kongo FARDC uyikandagiramo, barishimira igisirikare cya Kongo kirukanye inyeshamba z'abarundi ndetse na mayimayi. Muri aya magambo,
abasirikare twabonaga gusa ni abarundi n'abamayimayi, nibo basirikare gusa twari tuzi, nibo babicaga bagakisa. None ubu ngubu ntabo duhaye tubona, ko turabona none twabonye leta turacayiguyemo kuba turiko turatekereza ngo iyo tuzogumana nayo.
FARDC twari tumaze iminsi tuyitegereje, tuyishaka, tuyifuza, kuko ibyo bibi byose twari twarabonye z'ama installation y'ama groupe armé même étranger nizo za mayimayi na za gumino mu karere zose bikorwa nuko nta presence ya FARDC yari hari. Ariko FARDC aho yashikiye bose bahise biye karta, meme si nubwo tuzi ko mu karere kamwe na kamwe bagakuwemo n'intambara. Nanone FARDC yabarushije imbaraga kuko leta ni leta, kandi tukumva batumereye neza kuko bo ingabo za leta.
Kuba aba baturage bari bamaze imyaka 6 batabona umusirikare wa leta bemeza yuko bagenderaga mu mategeko yashigwagaho n'abagwanyi ba mayimayi, ndetse bagatanga n'ituro ry'inka ku bagwanyi ba Red Tabara kugira ngo ntibazabahotere, kuko byemezwa n'uyu mutura gutuye muri grupu ma Kigoma utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu z'umutekano.
Izo badukoragaho ni byinshi, kuko bakoraga ibintu bitegeka, bakavuga icyo bashaka, bagakora icyo bashaka. Sana sana twatangazwaga n'ikintu cy'ikintu nyine cyo kwishakira umutungo mu baturage, koraga ngo cyo kugenda bafata bamwe babitwaje motive zo kubita abarozi, ubundi ugize ngo infraction, ubundi ugize uko bavuganye bakabyitwaza bakakondisiona amande arenze.
Muri ibi byumweru bitatu igisirikare cya Kongo kimaze gitangije intambara yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga n'abakongomani iri muri iyi territoire ya Uvira, hari ibice byinshi igisirikare cya Kongo kirukanyemo abagwanyi ba Red Tabara na Forebu ndetse na Mayimayi. Nubwo biruku aba baturage bafite impungenge ko iyi mitwe ishobora kwirema muri iyi grupu ma igisirikare cya Kongo kiramutse gisubiyeyo, kuko akara karere keza kuri izi nyeshamba z'abarundi kubera kegereye igihugu cy'u Burundi. Uyu ni Paul Mutabazi, umwe mu baturage baturiye grupu ma Kigoma.
Gisiga ya myafuga timuriko muranyirukana tinimubona ko nagiye nimba ngo witasa atabasirikare nibagenda ati muzoboneka izoba ati murafa murafa abafa bafe abakira bake.
None mugasaba ko wakugwa iki
bagumina abasirikare?
Ijwi rya Amerika riganira n'ubuyobozi bwa gisirikare muri secteur opérationnel Sokola de Sud Sud Kivu abwatubwiye yuko nta gahunda bafite yo kuzavana abasirikare muri iyi grupu ma. Ubuyobozi bwa secteur opérationnel Sokola de Sud Sud Kivu bwamya yuko bwirukanye abagwanyi ba Red Tabara muri grupu ma Kigoma bahungira mu mashyamba yo mu Magunda ho muri territoire ya Mwenga, naho Forebu ihungira mu mashyamba y'Imuhungu, naho FNL yo iracyari mu majaga. Vedatse Ngabo kubwijwi rya Amerika, Kigoma mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
Mukanya rero turasezerana makuru n'ibiganiro twa twafitiye kuri iyi saha yamara imbere yawe. Reka tusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru twabashikirije eti
tubabwire ko mu Rwanda hakomeje isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda kuri uyu wa gatatu mu ntera ya kane. Wabaye wa mbere ni Edwin Avila umunyakolombia wo muri Cycling Academy yo muri Israheli.
Tubabwiye ko leta yagiye guca Pakistan itangaza ko indege z'ingwano zayo zarashe uno munsi wa gatatu. Indege z'ingwano zibiri z'igihugu cy'Ubuhindi ivuga ko zari hejuru y'ubutaka bwayo ku rubibe rwo mu ntara ya Kashmir. Iyo ntara irimwo amatati hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Michael Cohen wunganiye igihe kirekire Perezida Donald Trump yabwiye komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imirimo ya leta ko Perezida Trump yuzuye urwango akaba umunyoni n'umunyaburiganya.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na fatu wali maskara la yadufashe kwa gira nyibigani rotuwa ito wafiti wabi hagarari yeni Frederike Nkundikije kuri mikono na umari kume na anje Fideni Yongabo
na Edir Gwema na anje ndabashimye kandi mbifuriza umugoroba mwiza.